Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya arimwo aya sentare yiyungururizo mu Rwanda imaze kwemeza ivyaha vyose biregwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu tubafitiye nayavugwa mu gisata c'impunzi mube hafi ya maradio yanyu kwidonito. Imbere yo kuja kuyagezwe hujya nino tubanze tunyarukire mu Rwanda aho sentare yiyungururizo muri ico gihugu imaze gucira urubanza Colonel Tom Byabagamba uyu yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ejo ni mu Kankusi atubwira ibindi kuri ino nkuru ikurikirwa na Eric Bagirubusa.
Yego Diane, urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwemeje ko ibyaha byose bihama Colonel Tom Byabagamba rusobanura ko imikirize y'urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare igomba guhama ukwiri. Ariko hashingiye ku mategeko umucamanza avuze ko ibyaha aregwa bigize impurirane mbonezamugambi bityo ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamishije imyaka 21 rutagaragaje icyo rwashingiyeho. Yavuze ko agomba gufungwa imyaka 15 no kunyagwa impeta za gisirikare. Araregwa guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, gukora ibikorwa bisebya leta, hari umuyobozi, gusuzugura ibendera ry'igihugu no guhisha ibimenyetso byagafashije kugeza cyangwa se kugenza icyaha. Undi uri mu bujurire ni Frank Rusagara, brigadier general wavuye ku rugerero, ariko we ntabwo umucamanza yari yakata urubanza, yavuze ko aracyasuzuma cyangwa se ntaranzura, aracyagaragaza icyo ubucamanza bukurikiranyeho. Brigadier General Frank Rusagara, mugenzi wacu nk'uko wari ubivuze Eric Bagirubusa, harimo kudukurikiranira iyi nkuru, muraza kuyumva ku buryo burambuye makuru yacu mu mwanya.
Urakoze cyane. Ejo ni mu Kankusi, abantu bashika 12 bishwe mu isanganya y'indege yabaye muri Kazakhstan kuri uno wa gatanu. Ndi kumwe na mugenzi wacu Aloise Bagirubusa. Aloise, byifashe gute ivyo nkuru?
Urakoze Diane. Ndi Aloise Bigirimana. Indege yo muri Pakistan yari itwaye ingenzi zirenga 90 yakorotse aho yari igihaguruka mu gatondo ko kuri wa gatanu, ihitana abantu 12, abandi barenga 20 barakomereka. Abajejwe iby'indege za gisirikare muri Kazakhstan bashikirije ko iyo ndege yari igiye ku murwa mukuru Nur Sultani, yasetse igihome cy'uruzitiro hamwe n'inzu y'amagorofa 2 igihaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Almaty.
Yandi makuru nayo muri Israel, aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yegukanye insinzi matora y'umugambwe Likud. Ejo ni mu Kankusi ariko arabikurikirana.
Nibyo Diane, ministri Benjamin Netanyahu yaraye atsinze Gideon Sar bari bahanganye mu matora yo muri iryo shyaka Likud. Netanyahu yihariye amajwi agera kuri 72%. Iyi nsinzi izatuma ashobora kujya mu matora rusange ya gatatu ya Israeli ateganijwe umwaka utaha mu kwa gatatu gutangira. Netanyahu yohereje ubutumwa bushimira abarwanashyaka ba Likud, avuga ko bamugaragarije icyizere n'urukundo kandi ko ari intambwe ikomeye higana amatora rusange hateganijwe muri uwo mwaka utaha. Sarbari bahanganye yamuhamagaye kuri telefone mu rwego rwo kwemera ko yatsinzwe amatora cyakora ko azakomeza gushyigikira ishyaka rya Likud. Netanyahu aherutse kuba ministri w'intebe umaze igihe kirekire kuri uwo mwanya muri Israeli, atambutse David Ben Gurion wabaye ministri w'intebe wa mbere w'icyo gihugu. Insinzi ya Netanyahu rero yegukanye yagaragaje ko ibirego bitatu bya ruswa aregwa bitahungabanije uburyo ashyikiye mu ishyaka rya Likud. Mu kwiyamamaza kwe, Netanyahu yakoresheje uburyo bumwe n'ubwa perezida wa Amerika Donald Trump bwo gukerensa itangazamakuru n'inzego z'ubutabera, avuga ko abavuga amakuru bavuga amakuru atari yo. Kuva rero ibirego bimushinja ruswa byasohoka mu kwezi kwa 11, akomeza kuvuga ko arengana.
Ejo ni mu Kankusi, turaza kongera igihe cy'isaha 1:30 mu yandi makuru giye kubandanya. Udutorokaniriza muri Philippines, naho ico gihugu carabujije abasenateri 2 ba Leta z'Ubumwe za Amerika kwinjira ku butaka bwacu. Aloise Bigirimana.
Egome, abo basenateri ni Richard Durbin hamwe na Patrick Leahy. Salvador Panelo, umuvugizi wa perezida wa Philippines, yasiguye ko bimwe ubwo burenganzira inyuma yaho bashiriyeho itegeko mu mafaranga Amerika izokoresha mu mwaka w'2020 ibuza abategetsi ba Philippines bagize uruhara mu ifungwa rya senatele Leila de Lima kwinjira muri Amerika. Delima ni umwe mu baharanira agateka ka muntu banegura cyane ingendo ya perezida Duterte yo kwica abadandaza ibiyayura mutwe, akaba ari mu ibohero kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017. Philippines kandi cyongeye kigabisha gushyiraho amategeko yima visa abanyamerika binjira muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana nawe wisango ni nka ryarindi duhaheje ni mukankusi gice saha 1:30 kugira ngo mubandanye muduturokaniriza amakuru agezweho ijya nino. Abakunzi b'ijuru rya Amerika muraza kuyumva rero ico gihe niho tubahaye isango mukanya duca twerekeza mu karere. Impunzi z'Abarundi zababa ijana ziba mu ikambi y'agatekanyoka ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishami rya ONU ribitaho HCR kuzimurira mu ikambi ya Murongwe. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye bamusigurira impamvu bifuza kwimurwa muri iyo kambi abenshi bamazemo amezi atanu.
Bifuza yuko ngaha badukura ngaha bakatujana tukareka guteba ngaha kuko batugumiza ngaha igihe kirekire tudafise ico turya tutaronka nakazi dukora bari bakuye kuza baca badutwara bakareka kutugumiza ngaha ngo tuguhakome igihe kirekire kuko tuhahurira n'ingorane nyinshi iyo batuze bakatushira ngaha tukaca tuhaguma batadutwayo turiko turaje ingorane duhura nazo tuba turi mu gushi ngaha kw'abantu kubera yuko tuba turi abantu benshi ntituranaronka kazi ntitunaronka n'ibyo dufungura kwambara usanga ari kibazo nibindi umuntu ashobora gusanga keneye mu buzima mugaba badutwaye nkiyo tuba turiko turaja uko tuba dusanzaye turashobora kwisanzura tukaronka ukuntu turonderera imiryango yacu.
Twebwe ikibazo dufise abana bacu ntibiga baricaye twazanya abana bari ku mashuri bose baricaye igihe kiriko kirahera cyo kwiga. Ikindi kibazo dufise ngaho ugiye kwa muganga baguhereza ikimanyu kimwe kikinini cyabura se bakakubwira ngo nutahe ugende wicare muhira ntugwaye aho nta gipimo bagusizeho wica ugashutaha muhira ukaza kwicara aho umwana akakuremana cyangwa wewe ukaremba ukagomba gupfa.
Kibazo cy'uburaro vraiment kibi kuko abantu ushobora gusanga arara ku kireta kimwe akaba aricyo yifuka kandi ugasanga n'abana bashobora no kurara batifutse cyane no kurara hasi bakajyama hasi hanyuma bakaronka ukuntu bifuka ikireta kimwe.
Mugihanga ari murara muri banga
bo turashobora kurara uburiri buguma bufatanye mpaka umusitari ukagera ku mutwe turashobora twaba turi nk'ibitanda nka 25 mu isari imwe.
Ikibazo cy'uburaro ntajya abandi tayi indwi ampaye ubureta bubiri nta karago fisi ndasasikira igireta kimwe kaca guca nawe numva mbavumbabara urumva burya rero nkatangira ikibazo ati none kuba mpaye ikireta kibirate babiri ibirate ibireta bibiri kimwe nkagisasa ku isi migaragara ikindi nkakifuka nja mbyuka numva mbabara umubiri wose isari usanga yuzuye ntitubona aho duhemera kubera ko turyama nabi abana rero kubera ko dufatanye haraba usanga bagusoba ko ugasanga mu kubyuka uzira amasobe kubera ko ubwishi bw'abantu.
Ikibazo cy'amawese kiragoye cyane ngaha bagihaye abantu bakuze gusa kibagihaye abantu bakuze abana rero babategeka ngo kuza baraza kwituma harya kuri kakabuga wabonye hariya ubwo ko ari mu mucanga ubwo niho banyina babo bakaza bimbaho nyene agaca yahamba bayahambye inkoko nazo ziraza zikaza zibizura hariho umwanya akayaga gatangwe guhuha ngaha utokwipfuza guhagarara hano kandi urabona hajya niho abashyira imbabura niho batekera niho turira umva umuntu utanguye kuhaba ntabwo turonka amahoro ntituronka naho tujya urabona ni mu rupango ntiturona hamwe twibye prasa ngo tujye kuruhukira uwo muntu umva rero niyo ngorane dufise ngane
hano turi dufise ikibazo kinini kuko mu by'ukuri iyo uharuye umuntu w'umugabo arinze arondera umugore bagaca bagera ahantu bamara amezi atanu amezi atandatu umwaka batigeze babonana n'umugore umva ni ikibazo kinini twe twashaka mutu barize seneri ko kumbure aha tuba tuje ko bababona ko twatandukanye n'abagore canke ko nubu twaba tukiri kumwe n'abagore
biterwa n'iki
ikintu kibitera n'amategeko je mbona yoba araha kuko iyo tumaze kwashika abagabo babahereza gwa bosare abagore bakabahereza gwa bosare ukajusanga umwana w'imyaka indwi itanu aciyaja mu bagabo uwo ni umwana ushobora gusanga ariko ararasoba ikibazo cy'intuza cy'umugabo ukajusanga ntabyo amenyereye ukajusanga ari kumwe n'abasore induru zikaca zitangwa kwaduka mu masare rero mu by'ukuri basaba badukorere igikorwa kinini cyane ukungene bodukura hano hantu bakatujana aho twoba twaragenewe buba bakoze.
Dushimire mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadutorokanirije amajwi y'izo mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Kavimvira ni kambi y'agategekanyo mwumvise ko basaba kwimurirwa imurongwe kuko ubuzima babayeho muri iyo kambi batabushima. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya rero nkuko twari twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi azubari wa mwanya wanyu guca mutasha banyu mubandanya mwipfurizanya Noweli nziza mukatubwira n'ingene muri komura yihimbaza hariho abakihimbaza hariho abandi bariko baritegurira umwaka wundi mushasha w'2020 basozera uw'2019 vyose turabaha kanya mu bitushikireko akaririmbo twinjiye ko na karirimbo hari joro ku murwi Shemeza Music.
Umukiza yatuvukiye.
Mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Seleuse. Seleuse ikaze.
Murakoze cyane.
Yego, uherereye ga Seleu.
Murakoze muri uno mwanya tuko tuvugana ndi mu gisagara cya Juba mu mukuru wa Sudani y'Epfo.
Yego, aho ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo vyifashe gute Noweli mwayihimbaje gute?
Noweli twarahimbaje nuko dushoboye kuko twaratomboye n'inzira yagize imisigo ariko umunsi ntiyaguye twaragiye gusenga hanyuma rero umuntu yari afite icyo asangira n'abandi turagisabikanye.
Aho i Juba muri Sudani y'Epfo muhari muri Abarundi n'Abanyarwanda benshi gaseleu
eko barahari vrema turahari abarundi n'abanyarwanda
mugaca muhimbariza hagati yanyu
turaduhura umwe wese kuko urabona nka Juba uretse ko ariko n'igisagara ubu kiriho kiraguka cyane usanga abantu benshi aba mu buce butandukanye uga nk'abantu tuba tubana turashobora kujya hamwe.
Yego, mugashaka kwifuriza nde Noweli nziza uno munsi?
Umunsi nina nsanze kwifuriza Noweli nziza kuri bene wacu w'Abarundi n'Abanyarwanda bwa mbere tubanino na Juba na mwebwe mwashoboye kunyiyumvira ikorera ku gihugu cya Amerika. Natanja rero natanja mu Burundi nkaramutse umuryango wanjye uri Gitega umugore n'umwana n'ababyeyi
abo bose bari mu gihugu cy'u Burundi
Gitega.
Gitega ku mugwa mukuru wa politiki
na cyane cyane
nuko rero Celsius urakoze ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi bose bumva runo rurimi tuvuga ubabwire ko tubatumiye mu biganiro byacu bitandukanye turakeneye kumva amajwi yanyu turakeneye kumva ico mugona ku biganiro byacu bitandukanye twibaza ko mu 2020 tuzobaronka muri benshi
cyane naza kubabwira bashobora kubona uno
munsi nukuza bararunga ikinumero nk'uko wayirungitse ucije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.
Ego cyane.
Ego, ngira umugore wa mwiza ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo.
murakoze namwe mororani guhenda ho muri Amerika.
Turase na Jeremy ku yindi murongo wa telefone. Jeremy kaze nawe.
Yego, murakoze cyane.
Uherereye nawe?
Uherereye mu gihugu cy'u Rwanda.
Nairobi haravugwa maki.
Nairobi n'amari. Abura karahi cyerwe amahoro.
No wiri mwana ihimba neza.
Nawe rero se bisanzwe ko arahimba ya no turatahimba abantu bacyarimo. Ndi kugiye kureba kibishye amarambo yose
cyangwa mu mpera z'umwaka arumva hariho abonowe rikugwamo n'umwaka mushasha bonane. Ugasanga barahimbaje gushika igenekezo rya 31 gutyo bagaca bagira ko na bonani. Nuko rero Jeremy ugaca ushaka kuyifuriza iyo noheli inde uno munsi.
Yego, nagama nifurize umwaka mushya n'ibyo bigambire by'Amerika. Ibyo se muratuje bishyana, biriya bakuzani cyangwa se iyo muhaye abantu umwanya umaze kuyibura iyo mediyo yose yabikora. Aha ni ikintu cyerekana kuko ariko cyerekana ko ndi mamwe kitaye rwose. Ya, eta ikaramagani zamen gizere indikiru. Gero zi, hariko mutupante, irko bidean dugu. Iren kandi zamen zaka. Bidean dugu, zergamu batu ondera, nizu dugu, nina, zanusia, egi, nanakunia egiru. Hamela zanio egiru.
Ako Jeremy aga telefone kawe n'ukuri ndumva kavuga nabi nituko turavyivya nyuma ntituvyumvise turacaye kumwe ku murongo wa telefone.
Yego ndabara ndumbura. Ah hariho muyomba yaho mpasuri. Amerikana numva kubekirije mwaka mushya mu biro y'ibiro 20 hamwe n'abakirisitu b'umutima muri byose. Nana ntukwareka hariho mubyara wanjye abana aho ngaho witwa Patrick Zaire turabashije bo kuri bose kandi
turakoze cyane ngaho i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Na wewe ubutumwa ni nk'ubwo na Haesele yuse muri Sudani ku murwa mukuru Juba, ubabwire abarundi n'abanyarwanda bari ngaho ko 2020 amajwi yanyu tuyakeneye. Kugira umunsi mwiza, impera z'umwaka mwiza, na nowe rubandanye uyihimbaza neza. Ego hijo ki America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kanukanya twakabahaye kugira ngo mushobore gukomeza mwipfurizanya Noheli nziza. Tukanabashimira cyane ku ruhara mwagiye muragira mu biganiro n'amakuru byacu bitandukanye. Ushaka kuba warabaye umutumire, warakoze cyane. Ushaka kuba waraterereye ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye, warakoze cyane. Ushaka ndetse no kuba waratwumvirije ugahitamo kudahamagara canke kutavugira kuri no radio. Twibaza ko mu 2020 tuzokuronka nk'umunywanyi w'inoradio y'ijwi ry'Amerika mukurikirana ku mirongo itandukanye ya FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni kuri shortwave. Ahandi musanga ibiganiro byacu byose by'uno mwaka tugiye gusozera ni kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. akaririmbo ni Gloria na akaririmbo kumurugwi urwaruka Chorale Saint Dominique badirimbira mu gisagara cha Bujumbura. Turabandanya rero nshuti bakunzi tubahakanye ko kwifurizanya Noweli nziza no kutubwira ingene muri ko murasozera uno mwaka. Turafise uyundi ku murongo ni Théophile. Théophile ikaze. Théophile, uri he?
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Masisi, ni muri Nord Kivu.
Ariko twe turakumva neza nta kibazo. Noweli mwayihimbaje gute ngaho uriga Théophile?
Ntabwo turi kubasonda neza, ariko turagerageza kwishimira Noweli nziza no ku bantu bose umviriza ijwi rya Amerika aho bari bose, abanyamakuru bose kabisa tuyifurije Noheli nziza.
Hanyuma aho umwaka nawo muriko musozera gute?
Nazo sindi kumva neza, sindi kumva neza, ariko tubumvira ku mirongo ya Facebook Live. Ntabwo tushobora kuba
ntacho. Urakoze, ngira ngo ubutumwa bwawe bwashitse na butatwumva neza, abariko barumva radio kwijwi ryawe ridushikira bo barakumva. Ugira umunsi mwiza Théophile ngaho muri Congo. Chorale Saint Dominique mu karirimbo kabo Gloria. Undi duse ku murongo wa telefone imbere yuko duca tusubira mu karere k'ibiyaga bigari tukababwira yagezeho muri kano kanya ni Emery. Emery kazi.
Kazi murakoze cyane kuduha akazi.
Uherereye he?
Uherereye Kampala.
Kampala Noweli mwayihimbaje gute? Kampala mwayihimbaje gute Noweli?
Hai Kampala tumeze neza, abantu bariko baranezerwa cyane n'iyi minsi mikuru ya Krismasi no kumaririza umwaka. Niko kabisa, abantu baranezerwa cyane, ku bantu basanzwe bifite ubugi usanga nta kibazo, baranezerewe cyane. Natwe tuba duhari turi kumwe n'inshuti n'abagenzi nyine b'iwacu.
Mugashaka kwifuriza nde Noheli nziza uno munsi? Ino Noheli ugashaka kwifuriza nde?
Noheli ndashaka kwifuriza abasore bose turi kumwe hano bava mu ntara ya Cibitoke. Ndayifuriza mama hari Muyinga. Ndayifuriza na bene wacu bari Muyinga. Ndayifuriza umukunzi wanjye ari Muyinga, umuganga ku bitaro by'Muyinga. Ndayifuriza n'inshuti zanjye zose, abandi baraho mu Ikarusi, Bujumbura, Ingozi n'Muyinga cyane cyane aho mvuka.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza, Noheli nziza n'impera z'umwaka mwiza na wewe. Ni kwa kundi nyine n'abarundi n'abanyarwanda bari ngaho Kampala, Uganda n'ahandi hatandukanye, turabarindire mu 2020 kugira ngo muzobandanye mutujyohereza ibiganiro, muduha makuru, mubana natwe. Urakoze cyane. Ego. mukanya turahava duhana gahindukira ariko imbere yuko tugahana twongere tunyarukire gato mu Rwanda ndi kumwe na mugenzi wacu Eric Bagiru ubusa ariko arakurikirana ivy'urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba hamwe na General de Brigade Franck Rusagara Eric bigeze he ivy'ugo rubanza azikwari watuciye ku masonga mukanya tubwire ibigezweho
Diane kugeza ubu ngubu ndi mu nkengero z'urukiko rw'ubujurire ariko nakubwira ko urukiko rurangije kusomera aba basirikare bombi urumwe rumuhanishije imyaka 15 rwavuze ko urukiko rw'ubujurire rw'igisirikare rwarahanishije umwe Colonel Tom Byabagamba heza kuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu rwarwamuhanishije imyaka 20 n'umwe nk'uko rugaragaza rushingiraho rero umucamanza asinziye ku mategeko yamuhanishije imyaka 15 kimwe na General Frank Rusagara yamuhanishije imyaka 15 ayivanye ku myaka 20
igice gikurikira n'icahe barashira ntahishize canke ubundi harabaho ibindi kuko wavuze ko ari sentare yiyungururizo
ku rwego rw'u Rwanda ku rwego mu bitaro by'u Rwanda nta kindi gishobora gukorwa ariko tuvuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa ubwo bimeze buhuru kwiyerekeza aravuga ngo nubwo bakoze icyo bagombaga gukora ariko ubutabera ntiburangirira mu Rwanda bagiye kuvugana n'abo babunganiraga barebe niba bakisunga urukiko nyafurika rurengera uburenganzira bwa muntu
muri make Eric ubwo rubanza abari barwitabiriye nimba washoboye kuvugana na kubo bavuze yuko bakiriye gute ingingo ya sentare y'ungurizo y'u Rwanda
byari bigoye kubavugisha kuko benshi bari mu gahinda bari kurira ubona abagifite akabaraga cyane abakiri bato bishingikirije mu gituza abageze mu zabukuru ariko muri rusange wabonaga ko bakinamara kwemeza ko Colonel Tom Byabagamba agomba guhanishwa imyaka 15 y'igifungo kunyagwa impeta za gisirikare babonaga ko bahise bacika intege bagaragara ko bamwe babuze uko bifata abandi binagiriye bitangiye kama ibintu nk'ibyo bagenda bamwe ubona bagenda barira muri
Urakoze Eric Bagiru ubusa tuze kongera igihe cy'isaha n'iminota 30 kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru ugiye kubandanya udukurikiranira reka dushimire mwebwe mwari muteze ano makuru n'ibiganiro byari biremesheje na Joe Diane na Hazwe yakoze Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma waraduhagarikiye yari Etienne Karekezi nawe nyene yakenuye tubararikiye amakuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30